Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora gwemeje ko igurugwa rya maradio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugwo gwego ari vuba. Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugwo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradio azokugurugwa n'ijwi rya Amerika ririmwo. Yagize ati ubu turi mu nama turiko turacaye no hino amategeko turabica vuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radisubire gukora ukuri kwamye gucyo turatora umuti turaje kugira ico dushikirije kuvyerekeye igurugwa gi radio nyene ukorera. Munyuma ijwi rya Amerika rya muhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa. Ico bikoze ubwo gwego gwarungikiye ubutumire amaradio yegwa n'ico kibazo. Mubahawe ubutumire ijwi rya Amerika ririmwo hame na BBC ya Bongereza. Ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradio yugawe buvuga buti ugwego sense ruratumiye uwurongoye iyi radiyo mu nama izoba ku munsi wa mbere. Tuzokwigira hamwe ikibazo c'iyi radiyo, ingorane zayishikiye n'ingene cotoregwa umuti igasubira gukora. Namubajije ko amaradiyo nka RPA, Bonesha FM na Radio Televizio Renaissance zaturiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zirimwo. Bankumukunzi yanyeshuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyafatiwe ibihano n'ugwego sense gusa. Yamara twamenye ko ubutwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura ugwego sense gwa mutelefonye kugira ngo azo kwitaba ubwo butumire. Iyo radio yari yitwaye muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative. Ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradiyo.
Ico ndabwiye coco ndabemereye nuko n'amatate twageze mu kahise tuteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hariho ibimenyeshamakuru vyafatiwe ingingo ndakubwire senes camuja hamwe mwicarane muraba ingene mubitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi aga karatahise ahantu no kwicana twicanye none vyo vyo ntitwiko turabica none twiyice tugaye akahise kacu ivyo twaradukora bibi bafate ivyo binyamakuru vyicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise ico bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi. Arnaud Froger atwara igisata ca Afrika muri RSF.
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane ingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu. Twizeye ko urwego sense rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira nabo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. N'ukuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazira akazi kabo bakoze. Turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo ariko n'ubundi impingira cari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyesha makuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka itanu baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais.
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera yindi ntambwe akemerera n'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze gutahuka.
Un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cihutirwa co gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha makuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradio yandi yaturiwe hame no guhakajyo keza abamenyesha makuru barenga ijana bahunze. Ntivyumvikana ingene inyuma y'imyaka itanu abamenyesha makuru nkabo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kurangurira akazi kabo mu gihugu c'amavukiro. Abo byega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke
pour pouvoir revenir exercer dans leur pays.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo ca Reporters sans Frontières cerekana ko icyo gihugu arico kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kiri ku rutonde rw'160 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza c'142. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.